Nisoni zwa kwetu ama treni maka alijo side umutekano sineza ijoye mona ndabarungikiye bibereye mu rumonge uyo mugabo amusanze mu nzu y'undi mugabo rero gituma umugabo amushikiye asanze ariko umugore wiwe yaciye amugira uko rero uyo mugabo ubu tuvugana atyambaye bleu rouge amakuru ari muri Radio Sud Province Rumonge nayo sikaye mukanya abana bagire basohoke bajya kwipfa yanga mu makepeke hose ariko umutekano ari wose amakuru nayo ariko araba muno munsi n'umwakano kanyu hama umwe wese aherereye abandanya atabaguro ukuntu biriko biragenda komera.